Amahoro neza mwebwe mwese muteza biri radio isanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bo hari byerekana ko atabutungane bunganisha buhari nko mu bijanye no n'imishahara abashizweho kwitegeka kujya umukuru w'igihugu usanga bahembwa menshi abigisha batanga ubumenyi nabo baronka intica n'ikize bivugwa n'urongoye ishirahamwe gishinze guhindura ingendo parsem muraza kuvyumva murano makuru irerero ry'imfuvyi Orphelina Maison Kana cyo muri commune Muhanga intara ya tanyerera risaba kuronswa imfashanyo kuko rifise ibibazo by'uburyo ngo birarigora kuronka amafaranga yababo miliyoni buri kwezi y'amata y'abana hamwe nayo kubavuza murano makuru trafitiye na bucana yandi ingaburo kucamwa cy'umucungwe muri kumwe na Dore Bingabire Innocent ibona Imana ari mu buhinga bw'ivyuma kaze mu ido nido ryano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
dasubiye kubaha ikazi leta ngo irakwiye kugarukira ubutungane bunganisha bose kuko ataterambere rirama igihugu coshika ko mu gihe ubwo butungane atabuhari bivugwa na Faustin Ndikumana rongo ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parsem hari kuri uyu wa gatanu mu kiganiro n'amenyesha makuru mu gihe buri genekerezo rya 20 ruhuhuma uko umwaka utasha ari umunsi mpuzamakungu wahari ubutungane bunganisha bose abona ko nko mu bijanye n'imishahara y'abakozi harimwo akarenganyo aho usanga bashizweho kwitegeko ry'umukuru w'igihugu aribo bahembwa menshi akanegura ko nk'abigisha usanga umushahara wabo ari muto mu gihe aribo batanga ubumenyi
ibyo byose nyine by'imishahara cyo uzubana afite abo bantu bose kino sompano me par decre pas tutari no me par decre mu bisanzwe uburi umuntu ugiye gukora leta kubera ubuhinga bwawe wize uri mu doktere nyene wize en sciences politiques en geographie wize ninde kujya gusaba muri politique cyangwa n'ibiki abaganga tie specialist uraje ubuhinga bwawe Ruma wose va diki ruma distawe kuja muri magistrature bani wize ninuze abo rera misara bacha bakra yusanga arabira ijari uru nabone bari ko baraha sa service aha nzo sa docteur gendare mu gusuri cyo mu docteur usaga imbwa nga umu docteur yize umwe gacha umu docteur w'umu yigisa bya university turahera rya amara ku mahera muri acaje mahera muri babandi nyene mugo sanga babahinga ariko barafasha wamwe y'umuto muto kwigisha n'abana bazokwigisha abazovura abantu nabo baganga mwukaza kuba ari bataga za service mugabo hageze ngo atatuti dufati ama miliyoni turungike ngo makoperative ntambwe ngo amakomina aronka gucyo biroroha karazonyurutswa bitse ameruka guhemba umuganga kuyajana ahantu atazosubizwa yi intebe nta izo miliyoni n'amajana gahezi za mu myavu bwa ntiboneke wombe gute inyene imiliyari di amajana 3 na 40 hafa ngo agiye mu myavu mugabo ntuyibone gushika hano umushikira nganje bijyego yido ngo amahera ngo yo makomini ngo azosubiza ngo mbe hataje gute ko twayiza wishuza ndega ayo yose yari kuri intebe yari guhemba batuvura abatwigisha wa docteur uza yari docteur akaza aje kuronka akazi kuri ubwo bwenge bwiye urumva wonyi biragoye hajyose wa undaza kugusura kazaru karinze no andi aba professeur d'université agashaka no guhema gusumba memere ministre professeur d'université memere ministre ari duze twarabara iza kubasuri ubwenge bwizyo kuraforma igihugu
Warongoye parsema negura kandi ko hari nk'abagwiza tunga baba bifuza kuzana imitahe mu gihugu ariko hagaca haba kagwi kabazibira kababwira ko batabashizemo bidakunda abona ko ari ngendo isubize inyuma iterambere
Yuje abwiza tunga batinjira bo mu bisanzwe umwembe seretranjaje guca umutangira utasizemwo utagizibi ugiye hehe nje nje nkamenga hanyu subira inyuma iki wewe biri ko ndaraba uwo mwembe se abantu agira kure buri bwa rushobe uragaye mu biro vya urumwe uri kurabuza uwingiza amahera agira kure ba bantu ari kubaribuka basanzara rwagaruka ruko ruko rusanzara yaraje kurufasha We na uragaye ngo atabaje kuguha ibi nibi 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 nivyo wuzuye utarabimara cyangwa byarenze nfashe nk'abantu ngira babwire icyo bita investment directed tranche ndabanka ngo nka brand hajya brand ni investment directed tranche numutaye w'abaholande ni capital technique nabaje kura zijya nzoga ni technique n'uburyo bwabo none ubona brand brand ibona ifite akaye kamaro mu iki gura mbwa nk'umuriyo kera rero nkugira zane nka brand bo cyangwa bari ati ipo po 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 ta utagize tutavuganye ntuze kizari ibiza pese bizo ni bitwa direct trans none ubwo bushona bwatimbire soze capital et trans none ubwo bushuruza kwambambira bwatimbire gute ni wogigira ko hajya zya modoka zya za Mercedes zari zani zaza kugura manu zari ya muri za shina nibiki lo capital technique ukabigira ko abasomali ndabata ubu ni bari mu bambere bateye imbere ku isi ingura na kugara kugara ngume ndabijya tubije twenyene n'ubuzanye ngo bututatabumpaye ko tumusubira inyuma hano bareka abantu bose bakarunka tukadugira rimwe siyo teka torera kuri byo n'uko bona rero bya confidentere ngasera kubira
radio isanganye muramvya imwaro igitega Karuzi Bubanza Cibitoke Kayanza na Ngozi ni kuri MHz 101
Radio isanganyira makuru twabateguriye arabandanya ndabibutse ko mushaka kudukurikirana ku mboga hwaniro zitandukanye kuri Facebook ni Radio Television Isanganiro RTI kuri Twitter ni RTI Isanganiro kuri Instagram na YouTube naho Rondeli Isanganiro tubandanije nano makuru irerero ry'impfuvyi Orphelina Maison Kana ryo muri zone Gahombo commune Muhanga intara ya Butanyerera rafise ibibazo bijanye n'uburyo ngo biragorana rimwe na rimwe ko baronka amafaranga yababo muri yoni baguramwe amata ya abana ku kwezi canke uburyo bwo kuvuza abo bana iyo bagwaye urirongoye asigura ko ataho bakura amafaranga yo kurera izo mpfuvyi zihari bikora ku mfashanyo mama Alodi igira neza yabishikirije ku munsi wa kane aho abakozi bihinguriro ry'icayi ryagwegura bari babashikirije imfashanyo musantire wa komune Muhanga asaba n'abandi bagira neza babishoboye kubandanya bagarukira kuri izo mpfuvyi Patrick Nsengiyumva
Ikigo cirerero ry'impfuvyi Orphelina Maison Kana cyo muri zone Gahombo commune Muhanga intara ya Butanyerera cyatanguye gukora kuva mu mwaka w'1997 aho cyakira abana bavuka amabanye babo bagaca bitaba imana abana bavuka ku bantu bafise ikibazo cyo mu mutwe hamwe n'abana bavuka hanyu bagatabwa na banyina nkuko bivugwa na mama Arodia igira neza rongo ico kigo
twashaka kubamenyesha ko iki kigo cyakira abana bavutse banyina babo bagaca bitaba imana kandi Abuja tuba dufise twishimikije ngo ibi nibi biriho byo gutunga abana twizigira imana ati ibi byose imana irabibona izodufasha abandi bana twakira nabana babavyawe n'abantu bagwaye mu mutwe bakanka no kubonsa hanyuma harimo nabandi bana rero babatawe nko mu mashamba
ubona wavuga ko zimwe mu ntambamye ico kigo gifise harimo ukubura uburyo bwo kuriha amata yabo bana hamwe no kubavuza
wewe ahantu dufise tuja kudodora ngo munyura heze Isabuni irabutse ngo amata y'uku kwezi ngo tuja kuyakabanaka ngo baduhe amahera kuriha amata abana bafashe twebwe icyo dukora ni ugusenga hanyuma imana ikazirarungika abantu baza gukora ubutumwa hano witeze kuzoriha ibihumbi amajana 900 by'amata y'inka gusa kandi ntitureka gukamisha ngo abana barare ubusa two twana twutoya natu badukeneye ajya amata y'ifu amata ita France rero yarazimbye kindi no vuga nuko hari gihe umwana afatwa bukumbi atanitike dufise cyo kugira ngo tuje mu bitaro
Musi wakana haba kozi bihinguriro ry'icayi ryo mu Gwegura muri commune Kayanza bari baramutse baronsa imfashanyo iryo rero Rishari nahayo arongoye iryo hinguriro ry'icayi yavuze ko buri wese abishoboye akuye gushigikira iryo rero ko rireze Burundi bwejo
Cyanyamukuru cyatugejeje hano no mutima w'urukundo Nguruka Imana idukorera aba bana bari ngaha nibwo Burundi bwejo nibo bazodusubirira muri biturimo
Irerero ry'impfuvyi Orphelina Maison Kana rikaba rimaze kwakira abana 515 tukuva ritanguye gukora nkuko bimenyeshwa na mama Arodia igira neza rirongoye igahombo muri commune Muhanga intara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
Arakoze Patrick Nsengiyumva imbere ya bucanandi ingaburo imyaka indwi irarangiye wahora arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi n'abacuraranzi mu Burundi Amical des Musiciens du Burundi ashengeye Bruno Simbavi imbere yaranzwe no kuvuza igicurarangisho bita batterie mu migwi itari mike aranarongora abandi baririmbyi mu ishirahamwe yaranabaye hafi cyane higanwa ritegurwa na Radio Isanganiro Isanganiro Award mu kuba umwe mu batanga amanota Christian Xavier aratubwiye ibyaranze ubuzima bwiwe
Tuzokwama tukibuka memba tuzokwama tukibuka memba tuzokwama
Bruno Simbavimbere batazira memba yatanguriye kuvuza igicurangisho bita batterie ari kumwe nabahaga agifise nk'imyaka 16 araja mu mabano yakoranye n'ibihangange by'ico gihe nk'abacanje wa Miss Africa Nova n'abandi mu nyuma aja mu gwishemeza music ukora indirimbo mpimba za mana araraja muri Lion Band umugwi wavuza umuziki mu mpera y'imyaka 90 mu ntango myaka 2000 hari mu magume bakagira ibitaramo byinshi byo gushigikira amahoro no kuyatsimbataza mu mitungo myinshi y'igihugu. Membazwe cyane cyane nkuhagarariye ishyirahamwe ry'abaririmbyi n'abacuranzi mu Burundi, Amicale des Musiciens du Burundi. Memba kandi yamye ari hafi yihiganwa Isanganiro Award.
Ubwa mina bengavye kunsanganiro Award yatanguye bavuga yuko aba imiterambere uko baririmbyi ubu kera bayifata nko kumenya ibintu bisanzwe umugabo ubu ni kudaraba ukuntu basigaye bitaho cyacane mu gukora n'ibintu bise ushaka kuvuga kalite z'isumbi zisumbirizaho nuko baririmbyi ubu batawe yuko indirimbo iyo uyikoze ugashikiriza ukavuze mu radio itari rwawe gusa urumva cikagwawe n'abanyagihugu hamwe tavuga nti rero umuntu yakoze agashimwa muri iterambere twe gukora ibishuza gisumbirizaho nuko umuziki ku Burundi ugira ikibanza mu kuvuza mu radio bakaho ikibazo gikomeye kuko ubwina handi naho badusize databanje nuko bahandi ivyo wabo babiha umwanya ivyo wabo bayifata babiha ikibazo gikomeye gatavuga nti rero muri radio bisanganiro yagize umugambi w'isanganiro award nuko usaba jiwe yuko bijya bita animation libre hobuza umuziki w'abarundi gusumba ivyo hanze
twamesha ko Bruno Simbavimbere yashengeye igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatatu 2019 aho yagandaguwe n'abagizi ba nabi mu gihe yaravuye gushigikira umuririmbyi yarafise uburanza bwo gushigikira amasanamu y'indirimbo yiwe nshasha
Uracha mugacana yandi mungaburo
Umucungwe ni camwe gikomeye mu nsanganya ngaburo ce ufise amazi n'ibikinga umubiri bita antioxidant nkuko bisigurwa n'umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo César Niyonsenga ni camwe kidasanzwe gifasha mu gukomeza abasoda bagwanira umubiri kubgiwe gituma ivyo umuntu yafunguye bigenda neza igakinga ivyo tuma umutima ukora nabi umuntu yihereza cyane umucungwe ngo ntagire uburuhe ucana yandi gucamwa c'umucungwe na Jean Marie Mayonga
Umucungwe ni camwa gikenewe cyane mu mubiri kuko gitunze ivyunyunyu bitandukanye aha twovuga nk'icunyunyu co mu bwoko bwa C gifasha mu kugwanya ubwandu ubutera umubiri uburuhe harimo no gukinga uducende mangingo mu mucungwe harimo ivyo bita antioxidant hamwe n'icunyunyu ca potassium ivyo navyo bigafasha mu gutuma umutima utera neza bigakinga n'imitsi itwara amaraso César Niyonsenga umuhinga akaba n'umushakashatsi mujye n'ingaburo atubwira ko icamwa c'umucungwe ari camwa gifise ivyiza byinshi
mucungwe urimo vitamine C yo vitamine C nayo igatuma cacunyunyu bita fer cacunyunyu dukora mu byo twafunguye by'ibikoko canke by'ibitegwa cyo cunyunyu fer naco kigatuma tugira amaraso akwiye mu mubiri no kuvuga rero mucungwe urafasha ico cunyunyu kigakora neza mu mubiri mu gihe wafunguye umucungwe neza kandi umucungwe uratuma ukura imicafu mu mubiri no kuvuga nk'abajya abantu sanga ari banini banini bijya ijya micafu ibirimwo iratuma isohoka move cholesterol no kuvuga utunze bimwe bita mafibre n'ama antioxidant umucungwe kandi ni cyama gituma abasoda bo mubiri bakora neza no kuvuga ntushobore gufatwa n'ingwara izari zo zose abasoda bagashobora kwigwanira umucungwe kandi uratuma ibyo wafunguye bigenda neza mu mubiri no kuvuga digestion ikagenda neza mu mubiri
nkuko uyu mushakashatsi abantu yabitubwira avuga ko abantu bose bashobora gufungura umucungwe yaba bakuze canke abana
uwo mucungwe urashobora gutuma kandi umuntu agira urukobe rwiza ugasanga umuntu afisa kabiri keza rero umucungwe ntavyo kuvuga ngo wo ufungura abana canke wo ufungura abakuze bose barashobora kwihereza umucungwe ni gushobora kubihereza mu gatondo cyangwa kawihereza hajye hejeje gufungura cyangwa kawihereza hajye ugomba ufungure haba mu gatondo haba saa sita haba mu ijoro ntavyo kuvuga ngo ivyamwe ngo ni ivy'abana canke ni ivy'abakuze
umuntu ngo mufungure umucungwe ntiyoreza urugero ngo yoraba ibikwiriye kugira ntihagire izindi ngaruka mbi zogaruka mu magara yiwe
umuntu yo gifungura rero gihiye cyangwa agagifungura muri ji cyangwa agifungura muri salade cyangwa ahejeje gufungura naho nyene ntangorane ntitworenza ibyo dufungura mu cungwe kuko twavuze yuko ushobora kuvamo amaji asosa ibintu biri bisosa navyo murabizi biba birimo isukari no kuvuga dufunga ivyo bintu birimo isukari nyinshi bica bitugira ingaruka mbi no kuvuga umuntu yo bifungura arabiza afungura agafungura bike agafungura nk'ibiri mu gatondo agafungura umwe saa sita wundi ku mugoroba canke agafungura umwe umwe mugabo ntarenze
mu gutegura umucungwe ngo umuntu ashobora kuwuhinguramwo ivyo bita amaji canke bakawukuramo nibindi harimo nzanzoga zikizungu bita mariker umucungwe uko ufise amamuko yo muri Aziya munsi y'umusozi bita Himalaya haraheze imyaka 2000 umenyekanye no mu Burundi umucungwe ukaba uharimwa
arakoze Jean Marie Mayonga kuri iyo bucana yandi ni hano duceye dusozera makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwaduteza biri mwari kumwe na Dore Bingabire n'usambi bona imana niwe yari mu mpinga bw'ivyuma mukanya muca mukurikira makuru ashikizwa n'ibinyamakuru za kuba ndi kumwe na Jean de Dieu irakoze
ashikizo ni mnyamakuru
tubaramutse tubahe nikaze muri aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru
umunyeshuri yagizwa gucafuza kaminuza y'u Burundi arafunzwe ziganwa n'ikinyamakuru iwacu kibona ko ari nkuri babaje
uwo munyeshuri yahora yiga mu gisata cigisha iby'ubudandaji mu mwaka wa kabiri yarasanzwe aba mu kigo cyo kumutanga imbere yo gufungwa amakuru yegeranijwe na mugenzi wacu amenyesha ko byavuye ku gikorwa cyo gusiga impome z'inyuma z'uburaro bw'abanyeshure ariko mu byumba harirengagizwa kandi ariho hari hameze nabi cyane yigana ko impome z'imbere mu byumba zirabura zatewe n'ibihere mu gihe utuzu twasugumwe natwo twasambutse ubwogero bwinshi ngo bugeze aho utagikoreshwa ibituma abanyeshure bataronka uburyo bwo gukora isuku biboneka nk'uko hashatswe gushyirwa imbere isura kurusha uburyo abanyeshure babayemwo
ngo nico gituma uwo mwigeme yashize ku rubuga hwaniro rwiwe rwa TikTok aka video kerekana uko kuri kubabaje kwinyegeje inyuma yo gusigiza mpome z'inyuma uwundi munyeshure nawe gwamenyesha ko inyuma yo kwitaba ubushikiriza manza kubijanye n'iyo video Mathilde yabajijwe ibijanye n'ubuzima bwiwe hamwe n'imibereho yiwe birangira yagirijwe gucafuza kaminuza y'igihugu abitewe n'ibiyayura mutwe hamwe n'akaboregwe imbere yo kujanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko ico kinyamakuru kivyigana
ifatwa ry'uwike kwako ubwicanyi bw'ababikira b'abatariyano bwabereye mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2014 vyandikwa n'itorokanirizo ry'amakuru Net Press
Mugenzi wacu yandika ko Guillaume Harushimana yafatiwe mu Butaliyano mu gatondo ko kuri uyu wa kane urangiye yikekwa ko kuba yarishe ababikira batatu b'abataliyano muri zone ya Kamenge hari mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2014 ivyo ngo biremezwa n'umushikiriza manza mukuru wi Parme ashikiriza ko ubwo bwicanyi bwahungabanije abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura kuko abo bihebeye imana bamye bayikorera ndetse ngo bagafasha nabantu baba mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo cyo kimwe no mu Burundi aho bamaze umwanya munini
Christian Claude Butoyi afise ibibazo by'amagara yo mu mutwe yarahagaritswe nk'uwikekwa nyamukuru nk'uko vyibutswa n'iryo tororokanirizo naho biruko rishimangira ko abava muri iyo zone cyo kimwe na paruwasi Guido Maria Conforti yo mu Kamenge bari basanzwe bamuzi bahakanye ko ataruhara afise muri ubwo bwicanyi
amakuru ashikizwe n'imyamakuru
Indwara ya kolera irivugira muri komune ya Cibitoke byiganwa n'itorokanirizo ABP
Urongo ya karere k'ubuvuzi ka Cibitoke muganga Emile Ruzokimana avuga ko abantu indwi bashasha bayanduye mu ndwi yaheze imbere y'iyi dusozereye bavuye ku mutumba wa Rugeregere muri komine ya Cibitoke amakuru ava mu kigo cyo mu Rugombo gikurikirana habanduye kolera yerekana ko gushika ku mugoroba w'igenekerezo rya 2023 Ruhuma abantu bane kuri indwi bari bakiri mu bitaro
Uwo muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke yamenyesheje kandi ku rugero rw'abafashwe n'iyo ndwara ya kolera kuva mu kwezi kwa nzero gushika mu kwezi kwa Ruhuhuma igenekerezo rya 2023 bababa mirongo ibiri ishyirahamwe gitaho imbabare kwa huje naryo ngo ryarafashije mu gupompa utuzu twa sugumwe hamwe n'uburaro bw'ahato uyo ndwara ikindi ngo ribandanya amahimiriza kugico kiza kiranduranwe n'imizi
dusozerere aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru mu kinyamakuru Burundi Echo kigana mu ijambo ry'intangamarara igenda ry'incyabwenge risigugwa n'ubuzima buzimvye
Ico kinyamakuru gisohoka burindwi gishimangira ko ingaruka ari mbi cyane ngo kuko abakozi basiga ibibanza bigaragara mu mirimo itari mike yaba ya leta canke yabikorera utwabo Ico kinyamakuru cyo kibona ko inyishu ibereye ari guhangana n'ibiciro by'ivyankenegwa kugira bireke kubandanya biduga ku masoko Ibyo rero ngo byofasha kuduza ubushobozi bwo gusuma bw'abakozi by'umwihariko canke n'ubw'abanyagihugu muri rusangi nk'uko ico kinyamakuru gisozera kibivuga.
Ni na hano duce dusozerera aya makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru mwateguriwe mwongera muyashikirizwa na
Doreb Ingabire
afadikanije na Jean de Dieu Irakoze ibihe byiza ahiwanyu
makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.